imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isaha. Tumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi, ikimurongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, kumugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Imbere y'amakuru avugwa mu karere, reka tubanze tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi.
Aloys Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro muri aka kanya. Ndakuramukije Fideli n'abaduteze amatwi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS riragabisha ko ibihugu byinshi ku isi byamaze kwinjiranwa n'umugera wa corona. OMS isaba ibihugu bitarafatwa ko bikwiye kwitegura kugira ntibyinjiranwe n'uwo mugera ku mbibe zabyo. 80% y'abamaze kwandura n'abafuye bari mu turere tubiri, akarere ka Buraya n'uburengero bwa Pasifike, harimwo n'Ubushinwa. Ariko OMS ivuga ko uwo mugera uri kurakwirakwira mu turere twose tw'isi n'umuvuduko munini cyane. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko uwo mugera ari intambamyi kandi atagihugu na kimwe ubwoko canke abantu dashobora kwandukira. Muri Leta Zunze za Amerika, umushinga mateka yatowe muri leta ya Florida yabaye uwa mbere muri Kongere ya Amerika, yapimwe bagasanga yaranduye umugera wa corona ejo ku munsi wa gatatu. Mario Diaz Balarte, umushinga mateka w'umurepublikani asurikira igice cy'igisagara cya Miami, yari yipimishije mu ndwi iheze. Amerika gushika ubu imaze kugaragaramo abarenga 185,000 bawanduye, hamwe n'abarenga 140,000 bamaze gufa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kigiye kuzorungika ku bwato bwacu bubiri burimwo ibitaro buzofasha abaganga kandi burimwo n'ibitanda ku barwayi b'umugera wa corona. Ubwo bwato buriko burategurwa buzorungikwa ku kivuko cy'i New York mu ndwi ziri imbere, nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi Jonathan Hoffman ejo ku munsi wa gatatu. Icyo gisirikare kimenyesha kandi ko cyateguye abasirikare bameze magabo bazorungikwa kubaka ibitaro mfata kibanza mu bice bitandukanye bya Amerika mu gihe byoba nkenerwa. Igisirikare kigwanira mu kirere nacyo kiriko kirafasha gutwara ibikoresho byo gupima mu bice bibangamiwe kurusha ibindi cyane, nk'uko icyo gisirikare kibivuga. Kandi gushika ejo kwa gatatu, igisirikare cya Amerika cyatangaje ko 89 ari bo bamaze kwandura aho bakwirakwiye ku isi yose. Umukuru wa komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Buraya yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ku Bushinwa buzorungika mu Buraya ibikoresho byo gupima umugera wa corona bingana 50,000,000, hamwe n'utwo kwifuka mu maso n'amazuru dushika 2,000,000, mu gihe uwo mugabane uriko urarwana ngo urabe ko uwo mugera wotuzwa. Hambavu y'ivyo, umugwizatunga w'umushinwa Jack Masse yatanze imfashanyo igizwe n'udukoresho two kwifuka mu maso no ku mazuru ku bihugu by'Ubufaransa na Espagne, byose bisinzikajwe n'uwo mugera wa corona. Muri Amerika kandi nyamugigima y'igipimo cya magnitude 5.7 yatigitiye mu gisagara cya Salt Lake City ni muri leta ya Utah no mu micungararo yacu mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu ejo. Nta bantu bakomeretse nk'uko byashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ako karere. Igihugu cya Pakistan cyatangaje ku wa gatatu kw'igitero cya gisirikare cyagavye ku bakora iterabwoba ku rubibe na Afghanistani, cyahitanye abasirikare bacu bashika kuri 4 hamwe n'abakora iterabwoba 7. Uko gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Waziristan kwarangiye abasirikare ba leta banyaze umwansi ububiko bunini bw'ibirwanisho, nk'uko igisirikare cya Pakistan cyabitangaje.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho leta y'u Burundi imenyesha ko imbere y'uko kuno kwezi kurangira izoba yahaye miliyaridi 34 z'amarundi Ikigo gishasha Odeka kijejwe kunagura igisata c'ikawa mu gihugu kugira kirangure neza imirimo yacu. Leta itegekanye kandi gufasha ico kigo kuronka ingurane bitagoranye mu mabanki. Ivyo mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi Deogide Rurema yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru y'Bujumbura. Eroje buri kaneza raduha ibindi kuri inkuru.
Umushikiranganje ajejwe uburimyi yemeza ko yishimiye cyo kimwe na leta arimo ibikorwa imaze kurangurwa kuva leta ishinze igodeka haraheza amezi abiri. Mu kiganiro yahamyesha makuru Deogide Rurema yavuze umwimbu w'ikawa umaze kwegeranywa muri nosekeza yisize ni 2020 ishira 2021.
Umwimbu umaze kwegeranwa ungana ibiro 1,604 w'ikawa ihishiye neza nziza ariyo twita series A n'ibiro 1,168 ikawa ihishiye ibisobwa bita series B. Tukamenyesha abarimyi kwihemba rya mbere rizoba imbere y'itariki 10 z'ukwezi kwa Rusama umwaka w'2022. Tukaba tusabye abo bose byega kubahiriza iryo genekereza.
Niko kumenyesha amafaranga arenga imiliyari 30 z'amarundi leta igiye kuronsa ikigodeka imbere y'uko kuno kwezi guhera kugira ngo kinagure neza igisata cy'ikawa.
Gushika itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu iki kigo Odeka leta izoba yamaze kukironsa imiliyari 34 kugira ngo ikore ukuri kwa ibikorwa byose turiko turabona. Twe nta ntambara tubona rero ko abahinga bahari ibyo bukabuhari kandi mwarumvise yuko leta yemeye kuzoronsa uburyo ikigo Odeka aba bahora batubwira ngo barajoma banki bakabura uburyo leta bizosha ariyo ifati ya mbere kugira ngo irondere ayo mahera yashyire mu kigo Odeka. Uko tuzoza turatera imbere twebabwira mbega nyamba mumva hari amakoperative 48 yemeye ko yemerewe. Mwumvise twavuze ko yagiye gufata ingwate muri banki bakorana
na Rema. Yasubiye gusigura icyatumye leta ishima kugaruka mu gisata cy'ikawa kandi bivugwa ko abikorera utwabo bari basanzwe babyifatamo neza.
Leta yashimye gusubiza ikirenge mu gisata cy'ikawa kuko yari yaragikuwemo kandi gituma yasubiriye gushima kugaruka kuraba ibiriko birabera muri icyo gisata imbotwaraga abarimyi batarihwa abo twirirwa turiruka inyuma gushika tubashikane mu mabohero kuko bahemukiye abenegihugu. Aya mataxi ya komine adatangwa abantu barakoze aya mahera agaciro atagaruka kandi abantu baragusikaho kuko ikawa irenganya imbibe z'igihugu inyururizwa mu yandi mayira ntisubire kugira izina ry'Uburundi. Ibi twabifitiye ibyemezo uwariwe wese yoza turabifite ntituvuga ibintu byo kudeha. Ngibi byatumye leta ishima gusubiza akarenge muri kino gisata kugira ngo umwenegihugu ntabe ikirindiro abantu bose baza gutungirako.
Ikigodeka cyashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Kuva kibayeho amatonorero 71 yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikobarero rimwe n'ivyo bimaze kucegurirwa. Abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata cy'ikawa ubu babanje gushyira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'ikigodeka. Mugabo mu minsi iri imbere yamushikiranganje ajejwe uburimyi yemeza ko hagiye kujaho konti muri banki y'igihugu BRB ayo mahera azohora acishwako. Abakeneye uburenganzira bwo gukomeza gukorera mu gisata cy'ikawa bafise kugeza kuwa 25 kuno kwezi kugira ngo babe babisabye kandi bazanye n'ingwate isabwa. Mu Burundi umugambi wo gushyira igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'2026 ushikiwe n'ibanki y'isi yose. Inyuma y'imyaka 5 niho watangura gukurikizwa. Ikawa yinjiriza igihugu ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka. Umwimbo wayo hari gihushika ku matoni 30,000. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi wa gatatu itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2022, Republika ya Demokrasi ya Kongo yashikirije leta y'Uburundi abarundi 16,628 bayoboka umuhanuzi Zebia Ngendakumana birukanywe mu gisagara ca Goma kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2022 kubera baba muri ico gisagara ku buryo buciye kubiri n'amategeko. Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aba barundi biganjemo abana n'abagore bari mu bikamyo birenga 10 baririmba indirimbo z'Imana baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokrasi ya Kongo hamwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira. Bashikirijwe igihugu cy'u Burundi banyuze ku mupaka wa Gatumba aho abayoboke baze biyangenda ku Mana babanzaga gukaraba intoki ndetse bagapimwa coronavirus mbere y'uko burira amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi. Bimenyimana Nestori numuyobozi mukuru ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko bishimiye kwakira abayoboke baza biyengenda ku mana birukanwe mu mujyi wa Goma ku wa mbere wa kino cy'umweru kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari bahabaye mu buzima bubi.
Twebwe rero ku izina rya Leta y'u Burundi na kanyamuneza turabakiriye, tugomba tubashikane ahantu babanze baruhuke. Murabona ko bamerewe nabi, namwe murabibona, bamwe baragwaye kwashi, abandi baracitse amaguru, abandi barabaye bimuga kubera aba bantu mwabonye baramaze guta ubuntu, baramaze guta karanga k'abarundi. Mwabonye by'ukuri ko biteye ubwoba n'agahinda aho abona abantu akiruka, babona abantu bakiruka womengo bahora baba mu ishamba. Nicyo gituma twafashe ingingo yo kuba twara ahantu tubanze tubigishe ingendo ndundi, tubigishe akaranga mutima ku Burundi, tubigishe gukunda igihugu by'ukuri, tuzobasubize mu mihana basubiye kuba abantu by'ukuri, bumva umugambi w'igihugu, bumva gukunda igihugu icyaricyo, bumva ko guta igihugu wirukanka muri Kongo atari Imana iri no mu Burundi. Mu Burundi Imana iriho, ku mitumbi waba Imana iriho, namba koko bagiye muri Kongo kurondera Imana, niba yironderera Imana no ngaha mu Burundi Imana turamana yirigwa ngaha ikarara ngaha.
Aba Barundi birukanwe mu ntara ya Kivu ya ruguru kubera bari batuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko batagira ibyangombwa bibaranga, abandi nabo bafite ibyangombwa byataye igihe, basaba Leta y'u Burundi kubaha uburenganzira bwo gukomeza gusengera ku musozi wa Businde. Nyamwene Severe ni umuyobozi userukira aba Barundi birukanwe muri Congo.
Twebwe gusubira iwacu mu gihugu cy'u Burundi ntitubigaye, turabishimye kuko n'ubundi nyene imuhira hama ari muhira. Icyo dusaba Leta y'u Burundi, tuyisaba iduhe iteka, iduhe amahoro n'umwidegemzo wo gusengera muri iki kibanza kiranda, kuko nta kibi na kimwe kirimo twebwe nta nabidushakira igihugu. Niba umwidegenzo wo gusengera muri kitya kibanza kiranda cya Businde n'amahoro.
Kifara Kapenda ni umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira wari waserukiye Leta ya Congo muri iki gikorwa cyo gushyikiriza igihugu cy'u Burundi abayoboke baze biya birukanwe mu mujyi wa Goma. Yavuze yuko nubwo aba Barundi batashe, hari abandi bari Bukavu, Igoma ndetse no mu kibaya cya Rusizi bateganya nabo kuzacura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bacuye aba bandi 1628. Gusa nubwo biruku aba bayoboke baze biyangenda ku mana bavuga yuko hari abandi bayoboke babo basize mu mujyi wa Bukavu bafunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyamwene Severe atabariza babo bafungiwe muri Congo.
Turashaka gusaba Leta ya Congo kuyo dufasha ikaturekurira abantu babiri bafatiye Bukavu, bari bavuye Igoma basanga batuye abasize, bamaze kuza barafatiye abo basanga naho Igoma turahavuye, bace babafatira ubutumvise ko babafungiye muri anere igo Ibukavu.
Kwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo igipolisi cya Congo cyafatiye abo Barundi bayobokaze biyangenda ku mana muri quartier Lacvert, aho bari mu masengesho yo kwibuka babo baguye ku musozi wa Businde mu mwaka w'2013. Kibabuza kongera gusubira mu mihana nyuma baza kwirukanwa boherezwa mu ntara ya Kivu y'Epfo, nayo iza kubashikiriza igihugu cy'u Burundi. Si ubwa mbere aba Barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo no mu mwaka w'2017 bari Kamanyola, aho 37 muri bo bishwe barashwe n'igisirikare cya Congo, baza guhungira mu Rwanda mu mwaka w'2018. Muri uwo mwaka kandi nibwo batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ovedase Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Tugarutse mu Rwanda, ikiza cy'umugero wa corona kibandanya kugira ingaruka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu. Umunsi ku wundi hagenda hagaragara amwe mu maserivisi atariko atangwa neza uko bikwiye kubera gutinya ikiza cy'umugero wa corona kibandanya kugeramira isi yose. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa yatwegeranirije ibindi kuri iyi nkuru.
Nk'itangazo rya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ryagiye habona, riravuga ko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ikamenyesha abayigana bose ndetse n'abahinzi n'aborozi muri rusange ko abakeneye serivisi muri Minisiteri bahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa bagafashwa kubona izo serivisi bakeneye. Ni mu gihe ku yandi makuru abayakeneye babarangira ko aboneka ku mbuga nkoranyambaga za Minisiteri zirimo Twitter, Facebook na Instagram. Minagiri kibutsa abahinzi kwihutisha imirimo yabo yitera bakoresheje inyongera musaruro kugira ngo bazagire umusaruro mwiza. Ku muhinzi cyangwa umworozi wakenera ubundi bufasha, Minisiteri mu itangazo ryayo isoza imugira inama kwegera abajyanama mu by'ubuhinzi, abafasha myumvire, agronome na veterineri bamwegereye. Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu itangazo ryayo yo iributsa ko abasuraga inzibutso za Jenoside baba Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bari mu matsinda y'abantu benshi ko bihagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri. CNRG ikavuga ko abasura umwe umwe bo bazakomeza kwakirwa ku nzibutso, ikavuga ko umushyitsi utazubahiriza ayo mabwiriza atazakirwa ku nzibutso kandi ko igihe hafatwa izindi ngamba hazabaho kuzimenyekanisha. n'abikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyo kikibutsa abangira amahoteli, amacumbi, amarestora n'utubari gushyira habugenewe kandagira ukarabe n'imiti yica za mikorobe. Kigategeka ko ibikorwa by'imyidagaduro bihagarara by'agateganyo mu gihe hagitegereje andi mabwirizwa. RDB kandi kibutsa abagana amarestora ko bagombye kwicara bahanye intera byibura ya metero imwe kandi ko batanga serivisi bategetswe kugenzura ko byubahirizwa. Ni mu gihe Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yongera kwibutsa abakoresha kugena abakozi bakomeza gukorera aho basanzwe bakorera, abasigaye bakajya gukorera mu rugo hitawe ku miterere y'imirimo. Ibi bimeze bityo mu gihe duteguriye inkuru mu Rwanda hari hamaze kwemezwa abantu ketsweho icyorezo cya virusi ya corona. Dr Jean-Baptiste Mazaratukuriye laboratwari y'igihugu y'icyitegererezo yabwiye radio na televiziyo by'igihugu ko kuva hamenyekana umuntu wa mbere ku butaka bw'u Rwanda wanduye COVID-19 bamaze gupima basaga 150, ariko ko kuva icyorezo muri rusange cyamenyekana bipimishije basaga 1000.
Icyorezo cyatangira tumaze gupima test zigera ku 1250. Kuva twabona ka ya mbere iri positive mu rukerera rwo kuwa gatandatu tumaze gupima abantu bagera ku 150. Ntabwo turagira umunsi ku munsi ibizami birengeje ubusobozi bw'imashini.
Abihutira kwipimisha ni bantu ki rero Dr Mazarati nanone?
N'abantu bava mu ngendo banyura ku kibuga cy'indege n'abandi se banyura ku mipaka hirya no hino yo hasi ku butaka bitewe na sinye clinique berekana bakaba bakekwaho kuba bafite iyo ndwara yitwa novo coronavirus. Iyo rero baketsweho iyo ndwara bajyanwa ku bitaro bihegereye bagashyirwa mu byumba byabugenewe bagafatirwa ibizami nk'uko bijyanywe na SOPs dufite, hanyuma ibyo bizami bikaza kuri laboratwari y'igihugu bigakorerwa ibizami kugeza igihe iboneye ibisubizo.
Kuba bamaze kwandura COVID-19 ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko aho bari mu kato mu kigo nderabuzima cya Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ibintu biri kugenda neza. Dr Jose Nyamusore ashinzwe ishami rikumira indwara z'ibyorezo zandura mu kigo cy'ubuzima RBC.
Mu by'ukuri bameze neza, nta n'umuntu uri mu buryo budasanzwe. Bameze neza mu gitondo urahamagara kuva ngo ndi gukora siporo hano, ikora pompaje nk'iya kuri sima. So bameze neza, barakwirukiranwa ni muriro, niko hari umutwe. So barakwirukiranwa hariya. Icyo turizera ko mu minsi mikeya bashobora kongera gupimwa kurikije uko ibimenyetso yagiye bigabanuka, hanyuma tukabona ko ibisubizo bihagaze nimba ibisi zashize, ubwo bagashobora gutaha basubira mu miryango yabo.
Kugeza ubu kandi mu nzego hafi ya zose biboneka ko ziryamiye amajanja mu kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Impanza zibera mu ruhame mu nkiko zarahagaritswe mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Nta munyuru ushobora kujya kuburana mu nkiko, nta n'uwemerewe gusurwa muri gereza 16 ziri mu Rwanda. Generali George Rwigamba ni we ukuriye urwego rw'amagereza mu Rwanda.
Amagereza yose uko ari 13 twafashe ingamba z'uko gusura biba bihagaze kumara ibyumweru bitatu, iminsi 21 guherejo kugemurira abantu, byo nabyo byabaye bihagaze. Ariko tuba dufite buriya za kantine ku magereza aho bashobora kuba bakura ibyo kurya bimwe bitandukanye n'ifunguro ryo tubaha buri munsi.
Ngasuza nkwibutsa ko kuva mu mpera z'icyumweru gishize hakivuga umuntu wa mbere wagaragaye ku butaka bw'u Rwanda yanduye virusi ya corona, ariko ingamba zikaze zatangiye mu gukumira no kwirinda COVID-19. Ku isonga za kiliziya n'insengero byarafunzwe ibyumweru bibiri, amashuri yose na za kaminuza nabyo byahagaritswe gukora mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Kugeza ubu kandi nkakubwira ko batwara abagenzi kuri moto basabwa gutwara abagenzi babambitse ingofero zitagira ikirahure cy'imbere, ariko umugenzi abanje kwambara agatambaro asabwa kwitwaza kugira ngo ingofero itagira ihurira n'umubiri we. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Cha, bijya bibe biranuganuka kwa livi.
Kanibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nivyo nivyo
kasivye
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu Rwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu biganiro bitandukanye tubaha ku vyerekeye ikiza cy'umugera wa corona, Claude Ganza Munyamagana aratubwira ku vy'abahinga mu vy'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwo koreshwa.
Ikibazo cy'ingenzi kurusha ibindi buri wese arimo kwibaza kuri virusi ya corona ni icyo kumenya uburyo bwo kuyirinda. Igisubizo kuri iki kibazo ariko ni ingora bahizi. Ese imiti yabugenewe yica udukoko cyangwa gukaraba amazi arimo umuti yica udukoko tuba turi mu ntoki byakurinda kwandura iyi virusi? Kuba umuntu yarya tungurusumu kuko yongerera umubiri ubudahangarwa, gukoresha se imiti yica amavirusi cyangwa se bya byuma byumutse intoki umuntu amaze kuzikaraba byo byakurinda iyi virusi, ni byinshi abantu bakomeje kwibaza. Nanone inzobere Dr Elizabeth Radin wigisha iby'indwara z'ibyorezo muri kaminuza ya Columbia aradusobanurira icyo abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ku buryo bwiza bwakoreshwa mu kwirinda. umuntu yanduriye virus ya corona COVID-19.
So I think you hit the nail on the head that there's really a tremendous
mu mitwe y'abantu hari byinshi barimo kwibaza kuri iki cyorezo. Yemwe hari n'ibihuha bitari bike birimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga byerekeranye n'inama n'amayera abantu bakoresha birinda iki cyorezo, ariko nyine nta bihamya biraboneka byashimangira ibikomeje guhihwiswa. Ikindi cy'ingenzi abantu bakwiye kwitwararika mu gihe hadutse icyorezo ni ugushaka amakuru nyayo yizewe kandi adahindagurika buri kanya. Nashishikariza umuntu wese ukeneye amakuru arebana n'iki cyorezo ko yajya ku rubuga rw'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo cdc.gov. niho yabona amakuru yumvikana mu buryo bworoshye n'inama z'ibanze umuntu yakwitwararika akirinda kwandura no gukwirakwiza iki cyorezo. Aha rero hari ibintu bike by'ibanze ukwiye kwitaho niba nta muriro mwinshi ufite, ukaba utarwaye inkorora cyangwa ibicurane. Icya mbere, irinde guhura n'umuntu wanduye virusi ya corona. Icya kabiri, ureke kwikorakora mu isura. Icya gatatu, karaba intoki inshuro nyinshi zishoboka ukoresheje isabune n'amazi meza mu gihe cy'amasegonda nibura 20, cyangwa se ukoresha rukoro igenewe kwica imyanda n'udukoko two mu ntoki. Izo nizo nama z'ibanze ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no kurinda indwara z'ibyorezo kirimo gutanga. Niba kandi ufite umuriro ukabukorora, guhumeka bikaba birimo kukugora, cyangwa se ukaba warigeze uhura n'umuntu wanduye virusi ya corona cyangwa wageze mu bice virusi yagaragayemo, ugume mu rugo. Niba kandi ugiye kwivuza, wambara agapfukamunwa, wirinde kwegera abandi mubana mu rugo, uhanagura ahantu hose wakoze kandi uhamagara umuganga mbere y'uko ujya kumureba, ndetse ntunagire abantu ugenda usuhuza kugira ngo nabo utabanduza. Ibi ni ibintu buri wese yakora akirinda arinda n'abandi. Ikindi navuga ni ku baganga cyangwa se abandi bakora mu rwego rw'ubuzima, kuri bo ni ngombwa kwambara udupfukamunwa kuko bo baba bafite ibyago byinshi by'uko bahura n'abarwayi, ariko ku bandi bose ni ukwirinda kwegerana n'uwanduye virusi, bakirinda kwikora mu isura nko ku munwa, ku mazuru no ku maso, kandi bagakaraba intoki n'isabune cyangwa rukoro yica udukoko na virusi. Kugeza ubu ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese utaranduriye virusi cyangwa utaranagaragara aho ibimenyetso byayo yakwambara agapfukamunwa. Utwo dupfukamunwa muturekera abarwaye cyangwa abagiye ku mavuriro bagaragaje bimwe mu bimenyetso by'iyi virusi. Ku mbuga nkoranyambaga haracicikana amafoto y'abantu bambaye udupfukamunwa nk'uburyo bwo kwikingira ngo batanduriye virusi. Ese twavuga ko kwambara agatambaro gakingira umunwa ari uburyo nyabwo bwo kwirinda kwanduriye virusi? Dr. Elizabeth.
Well, I'm saying the recommendation right now is not for...
Kugeza ubu abantu bazima ntibakwiye kwambara kudukingira munwa. Abagirwa inama yo kutwambara ni abagaragaje bimwe mu bimenyetso bya virusi ya corona kimwe n'abaganga. Ku bindi abantu bibaza, basura rwa rubuga rw'ikigo gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo bakahasanga amakuru agezweho umunsi ku wundi. Birasa nk'aho kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu yiketse ibimenyetso bya virusi ya corona ari ukugira ngo imugumeho wenyine, yirinde kugira undi yakwanduza aho aca hose yerekeza ku bitaro. Byaba ariko biri cyane rwose niko biri. Ikindi kibazo ngize kuri utu dutambaro dukingira umunwa ni icy'uko ahubwo bishobora kongerera umuntu ibyago byo kwandura, kuko byoroshye ko yikora mu isura kenshi, haba nko mu gihe ahindura utwo dutambaro n'ibindi. Byose birashoboka, ariko byaterwa n'uko bimeze kuri buri muntu. Gusa nakongera kugaruka ku nama isumba izindi yo kwirinda kwikora mu isura. Umuntu akwiye kwirinda impamvu yose yatuma yikoraho. Naho ubundi icyo kwambara udupfukamunwa cyo si ngombwa uretse ku mpamvu navuze.
Cha, bijya bibe biranuganuka kwa rivi eka nibihu ngo nibihu akanira byisomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivye dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvire zijwi rya Amerika irabeshu zigihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu gihe cyiza cy'umugera wa corona kibandanya gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi, ubuyobozi bukuru bw'ijwi rya Amerika bwarashyikirije ubutumwa muri kino gihe ibiganiro bya radio yanyu bishobora guhinduka kubera icyiza cy'umugera wa corona. Mu bisomerwa na Diane nini nahazwe.
Ndi Amanda Bennett, umuyobozi mukuru wa radio ijwi rya Amerika. Ubutumwa bwanje ndabarungikiye ndi muhira, kuko ku ijwi rya Amerika abakozi nka bose bariko bakorera mu mihana yabo mu ntumbero yo kurinda gukwiragiza ikiza cy'umugera wa corona. Ico kiza tuzi neza ko namwebwe kiriko kirabagira ko ingaruka kumwe n'imiryango yanyu mu buryo butandukanye. Nashaka kubwira ko amagara meza no kubaho neza ku bakozi bacu biza imbere y'ibindi byose mu bituraje ishinga. Ariko kandi turazi neza ko muri bino bihe isi hungabanye mudahengeshanya kuza mugana ijuru rya Amerika murondera amakuru yizewe yobafasha kumenya uko muri bubwitware. Ni muri iyo ntumbero dukomeje guca ku giti no kwibuye dukora ubudahengeshanya kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashika kunyota. Hari impinduka mushobora kuba mubona canke muzobona kujanye n'ingene twashikiriza ibiganiro byacu bitandukanye. Bimwe muri ivyo biganiro bishobora mbere no kuzoba birahagaritswe. Bikaramuka bigenza uko tuzobibamenyesha, tubabwire ubundi buryo bwo kubikurikirana. Ndabipfurije mwese kugira amahirwe n'amagara meza, ndanabashimira cane. Twizeye kuzogaruka vuba, murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uyu munsi mu mateka, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu, Nelson Mandela yari perezida wa Afurika y'Epfo yemerewe gutandukana n'umugore wiwe Winnie Mandela. Venuste Nshimiyimana aradufitiye ibindi bisobanuro.
Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu, nyuma y'imyaka 38 basezeranye kubana, Nelson Rolihlahla Mandela na Winnie Madikizela Mandela baratandukanye. Abaha urwo ruhushya umucamanza Afriki Elof yavuze ko yafashe icyemezo ahereye ko bombi batabanaga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'ibiri, kandi umwe muri bo yarakoze icyaha cy'ubusambanyi. Igihe Winnie Mandela yinjiraga mu cyumba cy'urukiko, Nelson Mandela yaramubonye aramwitanyura, gusa ariko Winnie Mandela we yahise yirebera hirya. Nelson Mandela wari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe yabwiye urukiko imbere y'abanyamakuru batabarika n'indorerezi nyinshi ati, niyo isi yose yansaba kwiyunga n'utuburana sinabikora, ndifuza rwose ko umubano wacu urangira. Bari barashyingiranywe mu mwaka w'1958 ariko babanye imyaka mike gusa mbere y'uko Nelson Mandela akatirwa gufungwa burundu nyuma y'urubanza rwabereye ahitwa Rivonia mu mwaka w'1963. Mandela yafunzwe imyaka 27, imyaka yose batabanye yagize uruhare mu itandukana ryabo. Babyaranye abana babiri, Zenani na Nzinzi. Nyuma y'uko gutandukana, Nelson Mandela yashyingiranywe na Grace Machel ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani. Icyo gihe Mandela yari yujuje imyaka 80. Winnie Mandela we yarinze yitaba Imana afite imyaka 81 atongeye gushaka.
Kuti mwese mwarimu duteza amatwi, aha niho turangirije amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Nimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.